bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva atankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahazwe. Mu Burundi ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro istebu mu mfunyafunyo cemeza ko ibice birenga 40 kwinjana vyingo zirigwa zitaronse ico zifungura.
Dusanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari kubikemiro kubitigira 64 n'ibice 6 kwijana.
Unique Nicolas Ndayishimiye atwara ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Burundi istebu mu mfunyafunyo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato. Rekari kumbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu yagezo hirya no kwisa ho polisi ya Nigeria yatabaye abantu bagera kuri 77 barimwo abana bari bamaze amezi bapfungiranye mu rusengero ruri muri leta ya Ondo iri mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Amakuru atangwa n'igipolisi ca Nigeria yemeza ko abatabawe bari bamaze amezi agera kuri 6 bugaraniye mu nyubakwa yo munsi y'urusengero rwitwa Hall Bible Believers Church. Bari bagiye kwiyugaranira muri iyo nyubakwa babwiwe ko bagiye kurindirirayo umuzi wa Yesu Kristo. Polisi ya Nigeria ikemeza ko naho abenshi mu bariyo bagiye ku bushake bwabo hari abatwawe ku nguvu. Umwigeme w'umuyabaga ari mu bari bamaze amezi 6 yabwiye itangazamakuru rya Nigeria ko yafashe ingingo yo kuja kwiyugarana n'abandi kwera abavyeyi biwe bamwegeza kure y'Imana kandi yifuza kubona ijuru. Abategetsi ba Nigeria batanguye gusaka muri urwo rusengero inyuma y'imyidogo y'abavyeyi babana bariyo. Polisi ya Nigeria ikaba yavuze ko yataye muri yo mipasiteri y'iryo shengero na bamwe mu bayoboke biwe. Abanyagihugu baharugwa mu majana bo ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum biyerekanye basaba abasirikare bafashe ubutegetsi kubusubiza imyerekano yabipfuza ko ubutegetsi buva mu minwe y'abasirikare yinjiye munsi wayo wa kane. Kwa kane w'indwi iheze abanyagihugu 9 nibo bamenyekanye ko baguye mu myerekano ishusha nk'iyo no munsi kwa Mungu igihe abajeje umutekano bagerageza kuyiburizamwo. Bamwe mu biyerekanye babwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko bazobandanya kwerekana kugera ubutegetsi bwatembagajwe mu kwezi kw'icumi ko mwaka uheze busubiye mu minwe y'abasivile. Kuva ubutegetsi bwa Sudani butembagazwa n'abasirikare mu mwaka uheze amaze kurwa mu myerekano yo gusaba ko abasivile babusubizwe wako bagera ku 114. Ano makuru yose abageze hirya no ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ibice birenga 40% vy'ingo mu Burundi zirigwa zitaronse ico zifungura. Ivyo biri mu cegeranyo casohoye n'ikigo istebu kijeje gutorokanya ibiharuro mu gihugu c'u Burundi casohotse kwa kane w'indwi twaraye dusozereye. Ico kigo kivuga ko ubukene, amikoro make no kubura amafaranga arizo mvu nyamukuru zituma iyo miryango itaronka ivyo ifungura. Intarangozi mu buraruko bw'igihugu niyo iza kwisonga mu bwinshi bw'abantu batagira ico bashira ku munwa. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza.
Izo biharuro vyashizwe ahabona bimwitohoza ikigo c'igihugu istebu cakoze mu vyerekeye uko ingo n'imiryango ibayeho mu Burundi. Ivyafatiwe kahanini n'ibintu nkora mutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi vyibanze service de base mu Gifaransa. Mu gihugu nk'u Burundi bufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, ikigo istebu cahagaze cane cane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ugufungura, kwivuza, kuronka akazi, ukurungika abana kw'ishure, uburaro bwiza, ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma, kugura kugurana na kubitsanya hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana mahera cyane cyane biciye muri za telefone. Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru wa ISEBU yemeza ko umuceganyo bafise ingo zirenga 40% z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka icyo bafungura. Aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba w'ukuru wa kane nyuma y'ugushira habona icyo cegeranyo.
Dufatiye ku ngo ingo izinga n'ibitigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo bacha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye.
Ndayishimiye atwaje ko cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bahiba amashuri mu gihugu kuva kuri ubwo bukene.
Abana baraja ku ishuri hanyuma hari abana baheba ishuri ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bari ko bavuga ati twebwe abana bangana n'ibihumbi bingana uku baraheje ishuri bakavuga ati boba baheje kubera iki. Bamwe akavuga ati baheje kubera ubukene bagaheba kubera nk'ibyo byuko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura aricyo gituma mubona ko na leta iri kuragira imigambi ukugira kaburira abana ku ishuri no kugira ngo abo bose bazabaraheba ishuri cyo gitigiri gitere kigabanuka.
Mugabo hagereranije n'amatohoza akozwe mu mwaka wa 2013 asanga harabaye akarusho atanga ibitigiri byerekana idashikiriza.
Dusanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari kubikemiro kubitigiri 64 n'ibice 6 ku ijana bica byerekana novuga ishusho y'iki gisata rimeze gute. Aho kugiki rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza cyane nimba rimeze neza ryisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza.
Umuyobozi mukuru w'ikigo ISEBU avuga ko izigwa nk'ibyo ari ingirakamaro bose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bitunga ibitigiri byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Eloje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloje Urikaneza urakenuye.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Garuka rugamiza kaminuza mu Burundi kwifuza ko hashirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusangi hagamijwe kunywanisha abarundi bose hadashingiwe ku bwoko aho kuguma amateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka iheze. Ibindi kuri no nkuru tubaza Thierry Ndayishimiye akoje ugi Amerika ikigari mu Rwanda.
Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grarac bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cane cane mu gwaruka gwa kazoza kwiga mu mashuri kaminuza. Muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'1972.
Abantu bayagisha mu bindi biyago bishobora kubahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose ariko atari mu mbozo kwibukiriza ibintu byabanye ariko kuri cyari gikwiye kunywanisha abarundi byari ibikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanke bari
nta bintu birebire nabona byiza kumfasha cyahinduka no mbona nyine ibyaheze byo ibyaheze.
Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyunguzi bafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza abasigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanaza n'injyane zidacika.
Iki byabaye uwo byabaye ko ari igihaca yibuka cyane sinaka yarankoreye ibintu bikaca bimusubiza hahandi hakera.
Aha tubanye neza nakuvuga ngo n'umuhutu ngo n'umututsi ngo n'umutwa musanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nk'ubu mu ishuri ubu turi hamwe twese two twigira hamwe ayaho usanga umuhutu azi ikintu umututsi atacyaza musanzwe mu kigo ahiwacu ibyo nta nicyo nta nzira z'ikibanza kinini cyane. isanzwe je kinyuma na cyohindu nuko moko twibaze mu Burundi tukamenya neza ko dufise ubwoko bumwe ubwoko bw'abarundi hanyuma se naho kunyenda twaza dupfa twaza tupfa ngo njyamo n'umuntu n'umututsi tubirabe mu mazuru twese mu mazuru hafi bisero
naho bimeze gutyo kandi hari ugwaruka gwemeza kwizo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ku Burundi kubwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo
biradufasha cyane bituma tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira ibicanwe rya ejo natwe bigwaruka ntituzobikore tukamenya ikizira
nuko tumenya kahise historique y'igihugu cyacu nyene yagenze mu bisanzwe bigomba by'umubisebe nuko ugerageza kwerekana ukuri ku byabaye muri kahise.
Ico kibazo cizo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa. Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo hari uko babona byokogwa. Umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bo bisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu.
Ivyo uyu mugwi wa severe nivyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurikuriranira ni ikintu cyiza cyane mu Barundi ariko niko mu mugwi umugarukako ahanini umenga bavuga ubwoko bumwe bwa bwarapfuye gusumba ubundi kandi mu byo twasomye cyangwa twumvise turabona yuko baba bahutu b'abatutsi barapfuye kandi ho bifatiye hamwe kuri kuriranira byogenda neza n'ubwo gusa icyo bafasha ni mu nyandiko muzakahize bakabona icyabaye mu gihugu ibyo nibyo.
Kuri ibyo Kremani nziza icegera cyurongoye umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Barundi avuga ko Burundi bukuye kumenya ukuri kubwicanye bwakozwe mu Burundi atanumwe asigaye inyuma.
Hariho abama bavuga bati reka tubireke hamba reka kuzura kaboze reka tuvyibagire Abarundi bashavuga ngo nibagira nibana niki cyatumye rero abantu bashika ko Burundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari ntambara akarenganyo kigihe kirekire nwarombi ikinyiza abantu atari ntambara birashoboka ko igihugu kivuga kitire katurabe twiga kahise kugira ngo ivyo bintu byose tuvyiragire canke tubigendere ko mugaho tubizi mugaho bifise intumbero.
Umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga na ya leta kugira ngo abawugize batange icigwa ca kahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu rwego rwo gukangurira impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda gahunda yo kwiteza imbere. Ubu mu ikambi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara hagaragara impunzi z'abanyekongo zafashijwe kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi. Izo mpunzi zisabye Ijwi rya Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe imfashanyo zigenewe zigenda zigabanuka. Eric Bagirubusa yabagendeye.
Izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe inkunga zigenda zigabanuka. Madamu Oliver Kanyange w'imyaka 33 y'amavuko ni impunzi y'umunyekongo mu nkambi ya Mugombwa iherereye Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Winjiye mu iduka rya Kanyange uhitira ku bicuruzwa byinshi bitandukanye. Kanyange yabwijwe rya Amerika ko yatangije igishoro cy'amafaranga 30,000 y'amanyarwanda n'amafaranga yari yakuye iwabo muri Congo. Yemeza ko yatangiye acuruza inyanya, intoryi n'ubunyobwa. Kuri ubu Leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa baboneye impunzi imishinga itandukanye. Kanyange yahisemo gukomeza ubucuruzi. Kanyange araturondorera imishinga yagiye yisunga ikamuha inguzanyo mu bucuruzi.
Inkomoko ivuyeho tuzakumva ko ari umushinga wajya mbere nawo ushaka gukorana n'abantu biteza imbere bakorana n'ibigo by'imari. Wajya uguza mu kigo cy'imari runaka waguza miliyoni 2 bakagirayo bakwishyurira nawe ukagira uruhare wishyuriramo. Nongiye mba naragujije miliyoni 4 nishyura miliyoni ebyiri jya mbere nyishyurira miliyoni ebyiri nayo ubwo niko gutera imbere kwanjye.
Iyi mishinga abaterankunga bayigeza ku mpunzi mu mugambi wo kubakangurira kwigira ariko cyane kubamenyereza ko bashobora kwibeshaho mu gihe impunga z'ibiribwa n'izindi zaramuka zihagaze. Kubireba Kanyange acururiza mu nkambi ya Mugombwa ariko ataha hanze yayo kandi yarangije kwibikaho ingwate ituma ibigo by'imari bitagira impungenge zo kumuguriza.
Ntago mbitinya rwose kuko muri uko gutera imbere kwanjye naguze inzu hanze y'inkambi mu bishya niyo ntanga ingwate bakanguza badafite amakenga yuko nabambura.
Wowe wanavuye mu nkambi uretse kuba uhakorera wabonye gutura mu nkambi bitakubereye ujya hanze y'inkambi?
Yego njyanze y'inkambi mfite inzu naguze miliyoni 12 mparanira kwiteza imbere kugira ngo mbeho nanjye neza.
Kanyange yabwiye Ijwi rya Amerika ko abarizwa mu cyiciro cya kabiri kigenerwa amafaranga 3,500 ku kwezi yo kugura ibiribwa kubera akirera abana bato. Mu iduka rye Kanyange akoresha abakozi bane. Mugenzi wa Kanyange ku ruhande ni Bahati Hakizimana w'imyaka 29. Impunzi nawe Hakizimana yisanze asohotse ku rutonde rw'abatemerewe kubona ibiribwa bitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Ubu bucuruzi avuga ko hari kinini bubamariye.
Byadufashije kwiteza imbere cyane bitewe n'uko bidufasha mu kwigira bigatuma nanjye hari aho mbasha kwivana no kwigeza. Kumva kugena tewe inkunga y'amafaranga iyo gice cya miliyoni cyangwa se wenda yisumbuyeho bituma n'indi mishinga ngamije nayo nyigeraho ndetse n'ibyo nkora bikaguka.
Hakizimana afatiye ku buryo abona ibintu afite intumbero kuri ejo hazaza nubwo gutekereza ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamubyaye bitabura igihugu gihoramo imyivumbagatanya nyishingiye ku mutekano muke.
Numva najya nakwiteza imbere nkagira ku rwego rwo kuba nanjye nakora nkajya hanze y'inkambi nkakorera iyo ngiyo mbese nayo nkagira ibikorwa bifatika iyo ngiyo ku buryo ki nanjye ntahora buri gihe nteze ibiganza. Nubwo wenda biri kure bigoye wagira ngo habe umutekano dutahe byaba byiza kurushaho kuko hari nararibonye twakwiye mu Rwanda twahawe n'abanyarwanda no kubana nabo mu buzima busanzwe tugeze iwacu ku buryo kishobora kugira akamaro mu kubaka igihugu.
Ku rundi ruhande abari mu mishinga ibateza imbere bo biboneka ko bakiri yanga. Bwana Jafet Iranzi ari mu banyotewe no kubona umushinga wabateza imbere.
Icyifuzo ni uko twese yatugeraho natwe tukaba twayibamo bakareba abantu bose. Urumva umuntu uri mu mushinga runaka hari icyo yinjiza twebwe tutabona twinjiza. Urabona nk'abari mu bworozi bw'inkoko babona ayo magi cyangwa se bakagurisha bakabona amafaranga bakajya mu mashyirahamwe bakagira urundi rwego bageraho.
Leta y'u Rwanda itangaza ko imishinga itabonekera rimwe ariko gahoro gahoro imishinga ishobora kuzagwira ku mpunzi zose. Bwana Kevin Karayenzi akuriye inkambi y'impunzi ya Mugombwa.
Turashaka kugira ngo imishinga myinshi igende ijyana na livelihood kugira ngo n'icyo gihe cya graduation kiba cyangwa se igihe cyo kuba zo mfashanyo zahagarara bayi bafite icyabafasha n'uburyo bakomeza n'ubuzima. Birumvikana ntabwo wahita ubona umushinga ukavaringa 11,000 byose biri mu nkambi kugira ngo buri muntu wese abone ko abona ubuzima ariko ibikorwa byose tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura abashoboka tubagereho.
Leta y'u Rwanda ikomeza guhamagarira impunzi ko zitagombye gupfusha ubusa amahirwe zabona uko yabangana kose.
Nuko ibyo babonye cyangwa se duke babonye badukoresha neza kuko ntunawuze ikiminsi hatse nuko bagikoresha neza. Ikindi amahirwe yose babonye akageza kuyabyaza umusaruro ikindi bakagerageza kwizigamira.
Imibare itangwa na Leta y'u Rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iragaragaza ko inkambi y'impunzi ya Mugombwa icumbikiye abanyekongo basagaho gato 11,000 ihamaze imyaka 8 kugeza ubu abari mu bikorwa by'ubucuruzi barabarirwa muri 20 ni mu gihe abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bo banabihuriramo n'abanyarwanda basagaho gato 300,000 bari mu byiciro bitatu abo mu cyiciro cya mbere bagenderwa amafaranga 2,600 ku muntu abo mu cyaka 2,350 naho abo mu cya gatatu nta mafaranga yo kubatunga bagenerwa buri kwezi. Abadirusa Ijwi rya Amerika ku Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika tuandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Chauffeur,
oui madame.
Umbona nagashatu zoba twashitse mu minota 30. Nukuri iyi namira komeye je sishobora kwicega.
Madame, si ugope atatulia. Ni Combo Taxi, mu 15 minute tutakwa traffic.
Urampumurije narinze ngo mpava ncego. Urumva ndumumenyesha makuru ngiye mu nama ngira kamaro yo ngaha muri aka karere. Ahubwo ngira n'uyu mugabo tugiye mu nama imwe.
Sha, sawa riko.
Hebu. Umeze neza.
Yakamata.
Iyo video uri kuraraba kuri telefone yawe yagutwaye umutwe gutyo gushika husikegenya menyo. Imeze gute?
Ngiro mu chauffeur w'umunyabugare bo hubugome bwa bene wabo butugeze.
Ehe, meshi bari kufani?
Hari umuntu we wacu apostinze nzaka ka video. Karerekana umuntu we wacu muhumu ari gukwitwa n'ingegero z'abanyabugo.
Mananje.
Ubu ndahamya ko rwose atakiri muzima.
Yo, kweli, vraiment merci pour le sang. Unona ima siku vraiment jo insécurité batu biko chauffeur mu bicwa.
Ndabizi neza ko mwebwe abanyabugo mutifuza kutubona turi bazima.
Oya nawe nturenze urugero. Nyereka basi yo video nanje ndabe.
Nkure basi.
Aya nokuri ku Imana.
Reba kuntu bamugize.
Iyi niyo video ari kuravuga. Je kumenga ndamaze kuyibona.
Urabona kuntu zingegera ziri kumukubita?
Ahubwo ndabyibutse. Iyi video nta nahisisana n'ibyo uri kuravuga. Iyi video yafatiwe rusangi. Yafatiwe mu kabara abantu bari ko baragwana.
Urabesha madame.
Besha. Ndaho umwo bishaka je ndaza kuyibereka originale yayo. Iyi niyo kuva mu mwaka uheze. Nukure enda kurahi. Nuko nyene aba bantu bashizemo imiziki ngo nitwumve ururimi bari ko baravugamo. Iyi video ivuga mu rurimi rw'iwacu ucubyumva.
Kweli.
Nukuri kose.
Ibyo bintu uvuga urabesha rwose ntabwo bishoboka. Umuntu apostinze video n'umuntu uzwe kandi wiyubashye wacu rwose. Niyapfa gushyiraho ibintu byose abonye pe.
None kumpaririza. Jesse mejeje kubabwira ko ndende mumenyesha makuru. Ngiye n'ubundi mu nama y'abamenyesha makuru bo muri aka karere. Nta kindi kitujanye atari kurabira hamwe. Ingira twoza turatanga makuru twabanje gutohoza neza tukamenya ko ariyo gutyo tukagwanya ibihuha. Nivyo byonona imitwe y'abantu bigatuma banka abanyamahanga.
Ngerera ahubwo buramfite ubushobozi. Nasaba ko hakuba ku rukuta runini rutandukanye bugo na muhumuro. Burundu bigaciye byakagiye.
Monsieur, uko serio kweli?
None surabona nkina. Mwebwe abanyabugo nta muntu wabana namwe. Muri nk'ibirura bidashaka abanyamahanga iwabo.
None si uvuye?
Eh niyo mvuye niyo mpamvu mvuga ibyo nzi neza nyine. Harakarakana kuragayo. Ariko niwe ne neza uburyo abanyabugo ari abantu babi. Na abagome mwabantu. Usuko numvise abantu bavuga ko hari abanyamahanga batwitse ari bazima. Barangije ngo baranabarya shaka.
Kukubajya
umva mbabwire mwabantu nta wundi muti uretse kubakuru kuta hagati yabugo na muhumuro nta kindi rwose cyakimuri ibibazo rwose.
Sasa ulisikia ndo balikwambia nibyo ulisikia mako ntanambia kama uko kwa pale
nyine nabyumvise babivuga.
Haukubiona atamaki.
Bravo.
Uruma sana.
Uruwa mbere.
Use uri kunshimiriki.
Urazi kintu ndagushimiye. Nuko washubuye kwihinduruka va mu muntu ugahinduka yanyo nibitega suku ugashobora gusubiramo ibintu utabanje gukwiyumvira.
Ese kasuku urabona mfite umuntu usongoye.
Ah kini. Mi ngoko nikulize swali monsieur. Ifi uteza weza panda muti.
Kuri yete. Ngo kandi ugiye kunuka. Urabona njyawe ndinguje njya kuri ibiti.
Sonyo nasema saa ya seme ulikuwa taka seba tie kibambazi.
Bazaru guwa kergo usengiwe ni bashaka na matafari nza ya tanka.
Sasa, siku mwaya tu par example wana jengele kibambazi. Kwanza mina chwa kama ita jengwa hata siku mwaya. Ngutakoni nda salime wa rafikia kwa hai na kutumika hai. Akwasi kama shakua msereba nyatu yu.
Se.
Oh, mana ya anji.
reka ndaguhanura je nibaza yuko woshaka kugaheba burundu kumviriza ibyo bihuha bikubesha nivyo bikonona mu mutwe ireka nawe ucuba muri abo bantu bakwiragiza inkuru zitarizo
sesa
izo nkuru zitarizo nizo zitera kwikekana hagati yacu bikatubuza kubana mu mahoro
kama telekonse kusaidia sana
cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akano ngadu chedu sozira makuni bigano tukwa tuwa fiti ya mulika no kanya. Dushimira bagi zuwara wose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikoma likume na jwe diane ni nahazwe hibiganiro na makuru vyashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala. Tukwe mikuizina jia wagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwa ndanyamura ni kwa mzio mlimo vyose na hutaha.
Radio, ich bin ja Amerika. Ja, bei sowieso Chachu. Radio, ich bin ja Amerika. Ja, bei sowieso Chachu. Mugutera, ich bin ja Burundi. Ja, bei sowieso Chachu. Mugutangi Jambo, du warst ja Gihugu. Yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza
Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe
kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu